hapa ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwirewe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi aho tuganira ku bibazo amagara ubuzima n'ibindi byinshi byerekeye umukenyezi n'umwigeme. Muri iminsi yahera imbere yuko ikiza cha coronavirus kiza ku isi, amashyirahamwe mpuzamakungu atandukanye yarafasha abanyagihugu mu buryo butandukanye, yarafasha impunzi hirya no hino ku isi, yamara nyuma y'icyo kiza imfashanyo nyinshi zarahagaritse. Zimwe muri izo mfashanyo zari mfashanyo zahabwa impunzi z'abarundi baba mu gihugu cy'u Rwanda. Muri icyo gihe amashyirahamwe atandukanye yaragerageje kugarukira abo barundi n'abandi bafise ibibazo bitandukanye mu buzima bwa misi yose. Irimo muri amashyirahamwe ni FMV rikorera mu gihugu cy'u Rwanda, rikaba rigerageza gufasha mu byo butandukanye impunzi z'abarundi muri icyo gihugu. Tukumve mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yashoboye gukurikiranira iki kibazo hafi muri imisi aho abarundi kazi bariko barahabwa ibikoresho by'isuku byo mu mihango, ibikoresho byo mu butinyanka.
Genda hano turi batatu muri iyo nzu, babiri muri twebwe bakoresha zibiri ku kwezi. Twebwe ku kwezi rero twakoresha zitanu. Nimushobora kwibaza ingene bihora bidutera stress.
Ubu numwe mu bagore n'abakobwa b'abarundi kazi bahungiye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajepfo y'igihugu cy'u Rwanda, ariko yiganira ijwi rya Amerika ingene bibagora kuronka ibikoresho by'isuku byo mu bihimba by'irondoka bakenera uko kwezi gutashe iyo hageze kubaja mu butinyanka canke mu mihango. Ishirahamwe ry'abarundi ryitwa FMV Forum pour la Mémoire Vigilante rikorera cyane cyane muri iyo ntara, rimaze iminsi ririko ridatanga imfashanyo igizwe n'ibyo bikoresho by'isuku ku bagore n'abakobwa b'impunzi z'abarundi barenga ijana bahungiye mu turere twa Muhanga na Kamonyi. Abamaze kuronswa ibyo bikoresho bita Cotex barashima kuko bahawe izezo mara amezi atandatu kuri umwe umwe wese.
Iki kintu ntawarazi ko cyo giza umunsi umwe akagira uciyumvira ko cyari kituraje ishinge tukababara iyo hageze nikikogwa atawugitererana udafise kazi byatugora byaduperturiba umwe wese akigwana ko abishobora atabishobora akoresha izindi nzira zitabigenewe zataye igihe. Ntibyoroshe kuvuga ngo ugende ngo dukorane nkajya duhuye tuvuga ngo yo ngo umuceri wabuze ngo ibiharage turabibuze. Ntibyoroshe kuvuga ngo nabuze Cotex ntibyakunda canke ngo ugende ku boutique kwegereye nkuko ushora kubagira uti nimungurane isabuni y'ijana nzobariha ejo canke hijya ejo. Byari bigoye kugira ngo umubwire uti ma Cotex ngurana Cotex nzobarihe ejo canke hijya ejo.
Icyo bikoze ababa mu karere ka Kamonyi ntibarashikirwa kubera ingingo zo kwirindikeza cy'umugera wa corona zibuza abantu kuva mu karere kamwe baja mu kandi. Janine Nzosaba umwe mu bakenyezi bari mishyirahamwe FMV bakoze igikorwa cyo gutanga ibyo bikoresho yemeza kuba inzira zibonetse bazoca baja muri ako karere ka Kamonyi gasigaye. Arasigura n'igituma biyumviriye gufasha muri ico gisata gifatwa nk'ico mwibanga.
Nibyo hari abari bamaze kubitubwira baciye kuri komite y'impunzi bakatwereka yuko ubwo buryo bwo kugura ibyo bikoresho batabushoboye ku buronko. Rimwe na rimwe rero ugasanga umuntu aciye yiyungunganya akaraba dushambara tw'impunzi zaheze ugasanga nitwa fundikanya gakoresha. Rero utwo dushambana natwo hari gihe bivanye n'isuku rike ugasanga turashoboye kumutera n'indwara. Niyo mpamvu rero twashimye ko ubwo bufasha twabubaronderera. Murazi ko ari ibikoresho byama bikenerwa buri kwezi. Buri kwezi hari n'abashobora gukoresha na byinshi gusumba abandi bivanye n'umuntu bose ntibameze kumwe.
Kugira ngo bashike kuri ico gikorwa aba nabo bafashwe mu mugongo n'ihuriro ry'abarundi babacane cane buraya yitwa Burundi Memoire Commune Avenir Commun rirongowe n'umurundi kazi ari nendenza ko utwara komite y'impunzi z'abarundi imuhanga Etienne Nibaruta yabwiye Ijwi ry'Amerika kwiyo mfashanyo izotuma n'ubushurashuzi mu bana babigeme bugabanuka.
Yoroshye namba kuko kenshi bibatwara n'izinshi yabona nk'abana b'abakobwa bacyari bato usanga bakeneye kugira ngo bagenda ku bahungu basaba uburyo bw'amafaranga kugira ngo bitacanye amavuta barongo tuna turiya, ariko bigatuma batajya mu buhumbu nk'ubwo kugira ngo abana bicare batekereje baronse ibyo ubwo buryo babahereza nk'ayo mashyirahamwe yukuri birafasha cyane kuburyo bana taje mu buryo buhumbo
ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryita impunzi hari igihe rihora ritanga ibikoresho nk'ibyo yamara abahungiye mu bisagara ntibakunze kwibukwa kenshi ababa muri utwo turere twa Muhanga na Kamonyi bobo bavuga ko niyo HCR itanze ibyo bikoresho bibasaba urugendo rurerure kuja i Kigali canke i Huye kuja gutora izo mfashanyo iryo shyirahamwe FMV rivuga ko uburyo nibwaboneka rizoshika no mu tundi turere dutandukanye tw'igihugu bakanatandukira n'izindi mpunzi atari z'Abarundi gusa rinahamagariye n'abandi bagira neza kuja baribuka gufasha abagore n'abakobwa b'impunzi mu kubaha ibyo bikoresho by'isuku by'ibihimba by'irondoka. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Uno munsi rero turi kumwe n'iryo shyirahamwe, turi kumwe n'umwe mu bari mu bikorwa bijejwe gufasha umukenyezi muri iryo shyirahamwe, akaba ajejwe ibikorwa by'iterambere muri iryo shyirahamwe FMV, Madame Janine Nzosaba, akaba ari we tuza kuganira byinshi ku bikorwa bitandukanye baheruka gukora byo gufasha umukenyezi n'umwigeme muri iki gihe. Madame Nzosaba, kazi neza mu kiganiro muri Isanga.
Yego, murakoze cyane.
Madame, muri iminsi yahera twarumvise yuko ishyirahamwe ryanyu ryashoboye gufashisha abarundikazi, abakenyezi n'abigeme batari bake mu kubafasha ibikoresho by'isuku cyane cyane bikenewe cyane ku mukenyezi n'umwigeme mu bihe bitoroshe by'imihango, mu bihe by'ubutinya nka ico gikogwa muri iki gihe mwaciyumvire gute, cyatangiye gute?
Murakoze cyane. Icyo gikorwa twaciyumviriye kuva inyuma yaho hatereye kino kiza cy'indwara ya corona ya COVID-19. Rero imbere yaho aba impunzi nyinshi cyane cyane ziba mu turere dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda, ukuyemo abari mu makambi y'impunzi, zararonswa ubwo bufasha na HCR. Ariko kuva iki kiza cy'indwara giteye ntibashoboye kuza barabona ubwo bufasha nk'uko bahora babubona. Bishobora kuba byavuye kubera ibi bintu byo kugira iguma mu rugo. Rero natwe turabona ko icyo kintu ari ikintu gikenewe cyane ku mwigeme n'umukenyezi buri kwezi. Turavuga tuti reka tugerageze kugira ngo dufashanye. Niko rero kudodora hirya no hino mu bo dusanzwe dufashanya badufasha, turabatura icyo kibazo noneho barabidufashamo nk'uko mwabibonye.
Dusubiriye inyuma gato, ubuzima bwabo bakenyezi nabo bigeme mwashoboye kwegera mugafasha mukadodorera ahantu hatandukanye ngo mubafashe, bumeze gute muri iki gihe? Mwe mubakurikiranira hafi, mwe muvugana nabo mugende mubagendera mukumva ibibazo byabo muri iki gihe cha corona cyane cyane, ubuzima bwabo bwifashe gute?
Ego, murakoze. Muri iki gihe cha corona vuga cyane cyane muri iki gihe cha corona, ariko mvuge gato n'imbere yaho ubuzima bigoroshe cyane. Murabona ubuzima bw'umuntu w'impunzi ari ngaho mu rugo atabo adafite akazi, bitoroshe nyine ngena atunga umuryango. Ariko haje kino kiza cya corona, hoho biba birenze na wa wundi ari gushobora kuronka n'ibihumbi bibiri akikorera udutomati hirya no hino acuruza, ubu biba bitoroshe. Utwo duhumbi tubiri ntatwaba kibona, biba bigoye cyane. Niyo mpamvu rero nubwo bufasha twabwiyumvire, kuko twavuga tuti ubu buzima turimwo buragoye, noneho cya gisata cyo cyari gisanzwe kinyegeye abantu batakunda gushyira imbere cyane cyose biba bitoroshe.
Yego, uravuze igisata kitari kimenyerewe gushigwa imbere. Bimwe mu byo amashyirahamwe ishyirahamwe ryanyu rikora mu gufasha izi mpunzi, dusubira inyuma gato kandi, n'ibihe bikorwa musanzwe mukora n'imbere ya corona nk'uko bivuze, ibikorwa by'ishyirahamwe ryanyu bimeze bite, bisanzwe bikora gute?
Murakoze cyane. Mu busanzwe ishyirahamwe ryacu rifite intumbero yo gufasha mu nyigisho z'amahoro no mu gufasha abantu cyane cyane b'impunzi n'abimukira mu buzima, mu mibereho y'ubuzima bwabo. No, rero tugashimikira cyane cyane ku bisata novuga ni bitata bine nka bine igitata cy'imibano n'iterambere igitata cy'imyifato n'igitata cy'amagara y'abantu hamwe n'igitata cy'ubutungane rero muri kuri ibyo bitata byose novuga ko mu gihe gito tumaze dukora turamaze gukora ibintu novuga bitari bike nta w'ikintege tumaze gutunganya inyigisho z'amahoro nk'uko nahita ndabivuga kubera turi mu ntumbero yacu dufashijwe n'ishyirahamwe IGTRAS twaratunganije inyigisho z'amahoro ku bantu b'impunzi turatunganya kandi inyigisho ku bantu bw'abaje n'abagwaruka ku bijyanye n'imyifato nziza ibintu usanga abajene bahurumbiye kujya ku nyurumogi kujya mu busambanyi n'ibindi nyene bitabereye imyifato y'umuntu ibyo twarabifashijwemo n'ishyirahamwe Fleming Charles International yo muri Canada yiriwe ko kandi iryo shyirahamwe nyene riradufasha kwishyurira abana baba b'impunzi batishoboye birabishyurira abashyitsi ubwa kare byaradufasha imbere ya korona kwishyurira abana cumi noneho kuva kuri kino kiza cya korona gitereye baravuga ati reka tugerageze twatumye abantu babaho nabi birengeye reka tugerageze twongere ko basi n'abana na cumi n'umunani bagera kuri 28 bose hamwe abana bishyurirwa n'iryo shyirahamwe
kwishyurirwa ishure
ego babishyurira ishure ibikoresho by'ishure ibijyanye n'ishuri byose hanyuma kandi hari n'iyindi shyirahamwe igisa Burundian Community of Faithers na jone riradufasha kwishyurira kandi abana b'abanyeshuri b'impunzi batishoboye abo bana bose nk'uko navuze bo kuri Fleming n'abo kuri Burundian Community of Faithers bose baravade abo muri mu mashuri mato mato nayisumbuye ariyo segondere hari n'izindi nyigisho twashoboye gushika ko gutanga ku bantu b'impunzi cyane cyane ku bantu bubakanye ibyo kubakangurira gukomeza urukundo hagati yabo n'imyifato nyine zibereye mu rugo cyane cyane muri buno buzima butabworoshye bw'abantu b'impunzi naho kandi twabifashijwemo n'ishyirahamwe Burundi Mémoire Commune Avenir Commun aribyo kandi biheruka kudufasha kuri bino bintu byo gufasha abakenyezi n'abigeme kuronka ibikoresho byo mu mihango
birumvikana ko mukorana n'amashyirahamwe atari make amashyirahamwe bafasha haba amashyirahamwe y'abarundi baba mu mahanga n'amashyirahamwe atandukanye mu bihugu bitandukanye ishyirahamwe ry'impunzi twumva ko hariyo n'ishyirahamwe ry'impunzi z'abarundi iryo ngaho mu gihugu cy'u Rwanda naryo nyine murakorana mukorana mute comité de réfugiés y'abarundi ngaho mu Rwanda
tuyita comité nyine de réfugiés nk'uko bivuze sino ishyirahamwe kuko ni comité iratorwa n'impunzi kiringo runaka nimba ari imyaka itanu sinzi iheze bagahindura n'abaserukira impunzi
bisanzwe none iyo komite ko dusanzwe tuzi ko yasanzwe ikora ibikorwa bisa n'iby'iwanyu yoyo mukorana mute
iyo komite turakorana cyane kuko niyo igenda mu novuga nko kuri aka karorero nko kuri aka ko kwishyurira abana gufasha abana ku ishuri nibo nyene iyo komite niyo igenda iduha abantu by'ukuri bakeneye ubwo bufasha gusumba n'abandi nibo baduha ababikeneye ariyo identification de beneficiaire niko nabivuga bakagira na fizi bagakurikirana ko by'ukuri ubwo bufasha tubahaye bariko barabukoresha icyo bugenewe cyangwa ko babikeneye gusumba n'abandi nabo turakorana cyane ni nabo dukorana cyane hano aho mubikoga tuba tukoterakoba
bavuze bisata bitandukanye mufise mu ishyirahamwe ryanyu ryo gufasha abarundi bari ngaho mu gihugu cy'u Rwanda abakenyezi cyane cyane icyo gisata cyo gufasha abakenyezi turaza kugaruka kuri icyo gikorwa muheruka gukora cyo gufasha abo bakenyezi n'abigeme kumbure twumve yuko kizobandanya n'ukuntu gikora ariko igisata c'abakenyezi mu bisanzwe gikora gute mukorana n'abakenyezi n'abigeme mu kubafasha mu buhe buryo
mu gufasha abakenyezi n'abigeme no vuga hanini nta fashanyo ya cyane turaronka kugira ngo tubafashe nkuko twabyifuza cyane ariko icyo dukora ubu uye ahanini ni kubahimiriza kuja hamwe bagahabwa bakagira utuntu tw'udukoperative utuntu tw'udushyira hamwe duto duto kugira ngo biyungunganye hanyuma natwe tubonye imfashanyo tugashobora kubafasha kandi tukabakurikirana ariko navuga ko nta kintu kininiya turashobora kuronka cyo kubafasha ariko turabyifuza cyane
yego none icyo gikorwa giheruka gukogwa nk'uko twabyumvise mu nkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru aho yagendera mu bikorwa mwari murimo byo gutanga ibikoresho by'isuku mwashoboye gufasha abantu bagera kuri bangahe gushika n'ubu muzobandanya ko twumvise n'abantu batari bake mwafashije muzobandanya mubafasha imfashanyo zirahari kugira ngo nabandi bashobora kumve iyi nkuru iki kiganiro bashobore kubitura nabo nyene mubafashe
neza cyane yakoze twafashije abantu baba ijana kandi turabishaka cyane tukomeza turondera hirya no hino kugira ngo n'abandi benshi babyifuza ubwo bufasha tububashikaneko nk'uko mwabyumvise twatanze mu turere tubiri cyane cyane Muhanga na Kamonyi ariko kubera amabwiriza yo kwirinda iki kiza cya korona ntitwashoboye gushika Kamonyi turacyari ko turiga ukuntu twobashikana ko ubwo bufasha niyo mfashanyo twarose niho yagera ariko icyo twifuza ni ukugera mu bundi burere bwose ahantu hose muvuga impunzi zire zitishoboye kandi iyo mfashanyo twarayikenguruka cyane
iyo mfashanyo none baba bavuye hehe muyihe ishyirahamwe muzimwe mwashoboye kuvugana muzimwe mwashoboye kuvuga yavuye muyihe ishyirahamwe mubahe bagira neza
iyo mfashanyo twayihawe n'ishyirahamwe ryitwa Burundi Memoire Commune Avenir Commun rirongowe n'umupasoni Aline Ndenzako kandi yari amaze no kudufasha n'ibindi nk'uko nari nabivuze kare kuri ku nyigisho z'abantu bubakanye yigeze kudufasha nayo
ego none abarundi kazi mwaganiriye mwabonanye mukabashikiriza izo mfashanyo bavyakiriye gute muri make
sinavuga ko bavyakiriye neza cyane byarabahimbaye baravuga ati nijya mbere tubonye abantu bashobora kwiyumvira ikintu nk'iki kiba kigoye kwiyumvira navuga ati benshi bavuga ngo mbiteye urabona uyu mundera w'ikirundi benshi bafata buriteye isoni kugushyira ku mugaragaro kubwiriki ariko barashimye cyane bararyoherwa baravuga ati murakoze cyane mukomeze
kuko twumva ko benshi mu Barundi bari mu nkambi ya Mahama bari mu gisagara cya Kigali n'ahandi hatandukanye bagiye barataha mu minsi yahera mu mezi yahera abo muvugana nabo icyo cyumviro baragifise cyane n'abasanzwe baramaze kubona yuko ubuzima bwabo buzobandanyiriza mu Rwanda batazosubira mu gihugu cyabo ugutahuka mu gihugu cy'u Burundi hari icyo biyumvira kugira ngo kumbure ubuzima bwabo buhinduke bashobore gusubira mu buzima bahoramwo imbere yo guhunga mu gihugu cy'u Rwanda
nk'abo tubinanye tuvugana hirya no hino ntabwo ndacumvana mu wo twegeranye ngo kuko afite iyo gahunda yo gutaha ariko nyine ntawo bimenya mwese bivuga ko hari igihe umwanya n'umwanya ushobora no kubona ariko gusanga yo ariko arabitegura atigeze abikubwira ukabona bukeye akubwira ati jyewe rero ndataje
amashirahamwe atandukanye canke abagira neza batandukanye bashobora kuba babumva iri shirahamwe ryanyu FMV ririko rirakora ibikorwa nk'ibi cane cane kuri iyi gahunda kuri iyi programme yo gufashisha abakenyezi n'abigeme ibikoresho by'isuku bikenerwa cyane gose mwo babwira iki mu kugerageza kubararika kubafasha bashobore kumva niba bo kwifatanya namwe mu kubafasha gukora ikindi gikorwa nk'icyo
ego murakoze cyane abo ayo mashyirahamwe cyane no bw'abandi bantu twabatumira ko bokumva kano kama kacu bakadufasha natwe tugashobora gushika kuri iyo ntumbero twihaye twiyemeje yo gufasha mu bwa cyane cyane umukenyezi ariwe nkingi y'urugo y'umuryango tukagera nk'uko nabibabwiye ko twifuza kugera mu bundi burere bwose bw'igihugu tugashobora kubashikako uburyo nabwo uburyo bivana n'abantu ushaka gufasha ishanso yaba ugiye gufasha muri uwo mwanya kuko nka twebwe biriya gihe nk'uko mwabyumvise ku buryo twari dufite twashoboye guha abantu baba babijyana umwe wese tukamuha navuga itake itandatu imara amezi atandatu ariko rero ibyo by'uburyo nabyo bivana n'abantu dushoboye dushaka gufasha cyane n'uburyo bw'umuntu yashoboye kudufasha tugashaka turondera abantu duha uko bingana nk'abantu ijana nk'aba baba babijyana nk'ubwiye bigera nko mu bihumbi amajana atandatu y'amanyarwanda
kugira ngo umwigeme cyangwa umukenyezi aronke izo pake z'amezi atandatu
byafashe nk'amajana atandatu y'amanyarwanda
murakoze cyane none kugira ngo babashikire mu gihugu cy'u Rwanda mukorera hehe uburyo abashobora uburyo bashobora kubaronka ko n'ubuhe bitagoye
yego uburyo turafite siyeje yacu turafite biro hano ahanye ni Muhanga na Vode twakoreye turafite ama itwebe konte bankaire boite postale ego n'ama kontakte telefonike
mutubwira nimero za telefone kuba twumva bashobore
telefone lokale ya hano mu Rwanda ni ya organizasiyo yacu ni ubusa 7 8 5 2 1 5 5 5 2
ego mushaka gusubiramo izo nimero
ubusa 7 8 5 2 1 5 5 5 2
hama madame nzosaba uduhana email ku mbuga ngurukana bumenye bakoresha email bashobora kubashikira ko bakabandikira
fmemoirevigilante@gmail.com
site yanyu ya internet nayo yitwa nguki
www.mémoirevigilante.org
akaburungu mémoirevigilante gifaransa.org murakoze cyane hama neza na neza aho mukorera na majahe
aha dukorera ni muna dukora mu Rwanda gose ariko siege ahiri nana kubiye Muhanga na karere ka Muhanga kari mu ntara y'amajepfo y'u Rwanda
none nkishira hamwe bimwe mu bibazo muri ko murahura navyo muri iki gihe cha corona kugira ngo mukore mushikire abo mukeneye gufasha nibihe muri ko muragerageza gukemura kubashaka kubafasha abo bafasha uretse uko gutanga ibikoresho by'isuku
n'ibibazo duhura cyane cyane nko muri iki gihe cha corona n'ikibazo cyo kugera gushika ku bantu dushaka guhubwo gufasha nk'uko nabibabwiye ntakamuye turabashika ko turacyarindiriye turabe uko byogenda kugira ngo tubashikire
murakoze cyane gose akajambo ka nyuma dusozera tongera tunabashimira ku kanya mwafashe kuganira n'Ijwi rya Amerika akajambo ka nyuma muri ibi bikorwa murimwo nk'ishyirahamwe rikorera rirafasha abarundi ngaho mu Rwanda
murakoze akajambo ka nyuma no tanguru bwa mbere gushimira abantu bose badufasha muri ishyirahamwe ryacu na cyane cyane ngashimira abantu baheruka kudufasha kutihanga bino bikoresho ku bigene n'abakenyezi ababo muri ishyirahamwe duhundi no makomina venyokome cyane cyane uyu mupasoni yamenyeza ko arirongoye kandi ngashimira na mwebwe tumiye muri kino kiganiro mwaduhaye ijambo noneho ngatumira abantu bose batwumva amashyirahamwe atandukanye cyangwa n'abandi bantu babishoboye abagira neza ku kigo cyabo ko bodufasha kugira ngo igihumbere twiyemeje byo gufashanya hagati yacu gufasha bene wacu tudushyikeko neza.
Urakoze cyane. Uyo rero nkuko mubyumvise akaba ari Janine Nzosaba wo mu ishyirahamwe FMV ririkorera gerageza gufasha Abarundi mu gihugu cy'u Rwanda muri iyi minsi yahera bakaba bariko barageza bakaba baheruka gufasha Abarundi kazi batari bake mu kubafashisha ibikoresho by'isuku bikenerwa cyane mu bihe by'ubutinyanka. Ibyo bikoresho rero bakaba babihaye ku bakenyezi n'abigeme baba ijana bakaba babafashishije ibikoresho bishika kuvyo bashobora gukoresha ku mezi atandatu. Rero turagushimiye cyane rero muri kino gice ca mbere cy'ikiganiro muri isanga mwateramanye natwe tubandanya muri iki kindi gice ca kabiri aho tuza kuganira n'ishyirahamwe ryashoboye kubafasha kubaronsa ubwo buryo. Ndagushimiye cyane Madame Janine Nzosaba.
Murakoze cyane namwe turashimiye.
Muri iki gice cha kabiri nkuko muvyumvise bamwe mu bashoboye gufasha irishirahamwe FMV kugira ngo rishobore gufasha abakenyezi n'abigeme b'abarundi baba mu gihugu cy'u Rwanda nishirahamwe Burundi Mémoire Commune Avenir Commun rikaba riyobowe kandi ryatangujwe n'umufasoni Aline Ndenzako yatunganije iki gikorwa cyo gufasha izo mpunzi mu gihugu cy'u Rwanda. Madame Ndenzako ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane. Murakoze mwiriwe neza.
Mwiriwe. Twarumvise ko mwashoboye kugira igikorwa gihambaye cyo gufasha irishyirahamwe ririko rikorera mu gihugu cy'u Rwanda mu gufasha abarundi kazi mu kubafashisha ibikoresho by'isuku, ariko twashaka tubanze twumve ishyirahamwe ryanyu riri mu mahanga rikorera mu Iburaya rikora rite, ni ishyirahamwe irihe ku batarizi?
Mbaze kubashimira ko mwadutumiye. Mwakoze cyane. Iri shyirahamwe ryacu musanzwe twaritanguye dushaka gukorera kuri kahise k'Abarundi, ko murabona ko dufise kahise karemereye cyane kakunda kwama kadutera ingorane ku myaka cumi ihita dusanga twagiye mu ngorane kandi zose zamazigaruka zija kuri kahise. Twebwe rero twipfuje ko twashobora kuraba muri ako kahise ibyadushikiye mbwa tukabiraba turaba ko twokubaka kazoza. Kenshi na kenshi usanga twafatira gusa kuri kahise kabi tukaguma muri ubwo bubi, ariko turakeneye ko twotera imbere hama abana tubarage ko bokubaka igihugu mbwa ntitugume tubaraga urwango rwoba ruhari. Iryo shyirahamwe ni uko icyo gikorwa nicyo cyane cyane dufise tuzokora kandi bizofata imyaka myinshi, ni nacyo twishinze. Mugabo rero iyo uri muri ishyirahamwe nk'iri uganira n'abantu benshi kumva ibyabashikiye kumva icyo bipfuza, hama rero ugasanga ntushobora kuganira n'abantu bafite ingorane utabumvirije ngo wumve nabo icyo boba bakeneye. Nuko rero twavuye mu byerekeye ivyo kwiga kahise mugabo ugasanga abo mwaganiriye nabo barafise izindi ngorane bafise, usanga rimwe rimwe zigushitse ukaca wibaza ati reka naho ndiko nkora ibimbanze nshishemo n'akandi agakora.
Mucishemo ako mugakore nk'uko muheruka kubikora muri iyi minsi yaheze aho mwafashisha abakenyezi nk'uko twabivuze ibikoresho by'isuku byo mu butinyanka byo mu mihango, icyo cyiyumviro caje gute, byagenze gute?
Mubisanzwe ahubwo naranatangaje nabaye nk'uko umenga hari umuntu yankanguye, hari umuntu w'umushinga nkawe twari dusanzwe dukorana kuri ibyo bintu byo nyine bya kahise. Iryo shyirahamwe twakoranye basanzwe babikorera ko barigisha abantu ku byerekeye kahise, ingene bubana n'ako kahise. Twahora tuganira mugatukaganira ku byerekeye ako kahise, hamu munsi umwe arantelefona ambarira ico kibazo c'abakenyezi akibimbarira urumva naratangaye ndibaza ibintu ariko arambwira murazi ko ni ibintu tutavuga mu Kirundi nsanga ni ibintu tutubaka no kuvuga urasanga umuntu w'umushinga ntanye wari karabimbarira ndamwumviriza ngira niyanyumva azobyibuka ndanumva ari uko avuga numva umenga mu mutwe sinzi ikintu kiriko kiraba niyumva mbika ibintu ndabivugana n'uyu muntu ndabigenjeje gute mbere n'ibyo aza kumbwira hari ibintu adaza gushobora kumbwira kuko nibaza ko atomenya neza uko bimeze umuntu rero twaraganiye tumaze nk'iminota nka 15-20 agerageza kumbwira nanje nca hirya nanka kuvuga uko bimeze kuko tutabimenyereye ari ibintu usanga tutavuga mu nyuma rero niho naca ndamubwira ariko nifuza ko novugana nabo bakenyezi bonyine kuko nibaza ko hari ibintu twe nawe tutoshikako hama rero tuca tubiheraho rero niho yaca ambwiye ashikiriza abandi bakenyezi bakorana tugatangura kuganira
iki kibazo nk'uko kivuze wakibwiwe n'umugabo akenshi ikibazo aho gihagaze neza na neza ni ukutamenya ni ukutaciyumvira kubera ni ikibazo gihambaye ku mukenyezi n'umwigeme ariko usanga kivugwa gake kandi ntaho gishobora kuja kizokwamaho ariko kenshi ntigikunze gukemurwa nk'uko byari bikwiye kuba
icyo kibazo musaye ni ikibazo twasanze kigoye no kuvuga tuga abakenyezi baraba ngaho ibyo bintu twese turazi si ibyo bigira niko tumeze mbere ni n'umuhezagiro burya niko ni ukuvuga ati uyu ni umukenyezi ashobora kwibaruka sinasinye nicerekana ufete uko ushobora no ni nko kutwarika ukazobyara ni n'umuhezagiro mugabo ukuntu byahindutse mbere ni ukuntu babyita bavuga ati umukenyezi ngo agenda mu butinyanka nk'uko umenga inka icyo wiga kubera ibyo bintu bishitse ni ibintu bisanzwe tuzi umukobwa kuva ageze biramushikira kandi bizogumaho gushika arinda kura abyare amakure ace ibyo bintu rero kandi si ibintu umuntu yigira ntaho wabirondeye si ikintu uvuga uti uno munsi ndasize ntabyo nshaka burya no gufungura urashobora kuvuga ati hari abafungura gatatu ku munsi ukavuga uti oya reka ntabyo dushoboye reka twihangane uno munsi turasiba dufungure rimwe ibyo bintu byo kuja by'ubutinya ntubisiba ni uko biba bihari turazi ko bitazosiba ugasanga ni ikintu mu rugo tutari turitwararika uri kuharura ngene muzobaho ntushira imbere utubanze twibuke ko umukenyezi umukobwa icyo kinazo gikenera hama rero ugasanga abakenyezi burya rero igituma ntashobora no kubiganira n'uwo mushinga kuko hari ingorane zica ziza usanga umushinga ntatoshobora kumenya atabishoboye arashobora gusiba ishuri yari umwana kuko ntashobora kugenda adafite ngene yifashisha arashobora gusiba akazi arashobora gukoresha ibyo atari gukoresha bikamutuma agwara arashobora yamerewe nabi kumara indwi zitatu adasiba kubera yuko amerewe hari ikindi kintu kimugoye bimeze nko gupima urabona ko udupima umuntu agwaye nka malariya uramupima ugasanga afite ibipimo byaduze n'ibyo birashika umukenyezi afite ingorane ukabona amaze indwi zitatu kubera si izo ngorane hama ntitubyibuke biraheza bikanagora no mu kubana n'uwundi nawe babana nyimba badashoboye kubiganira ntahazohava ahindukira akagira ngo ntibimuraba ariko biba bimuraba nicyo gituma niyumvire ko ari ikintu si kuvuga ko kwari kubafasha gusa kubaha bijya bintu ni kubwira icyo kibazo tukivuge twumve ko ari ikibazo gikomeye mu gifaransa bavuga ngo ni vitale ni ikintu cy'ubuzima tudashobora kwihanganira twese tucumve niyumvire ntega dushobore gutangura no kunabiganira mbere tubonereho ibyo bintu tubivuge n'abahora bafasha nko mu ma HR baratanga ibintu vitali baratanga isabuni bagatanga ibyo kurya ariko ukuntu byashize kubera coronavirus bagasanga icyo kintu baragikuyemo nk'uko umenga bazoca basiba harabaye coronavirus abagore ntibazosubira gukenera ntibishoboka
ego muravuze ishyirahamwe HCR nibyo koko n'abo twavuganye b'ishyirahamwe baravuga bati izo mfashanyo zarahagaritse ariko ibibazo byarabandanyije mwaje namwe nk'ishyirahamwe gukemura icyo kibazo amashyirahamwe mpuzamakungu yasana yashyize ku ruhande ibijyanye n'uburyo bwo gufashisha muri icyo kibazo kuri mwebwe mubona bwari uburyo bwari bugoye cyane kuronka cyabaye igikorwa gihambaye mu kwegeranya uburyo canke byafashe gusa kuja hamwe no kuciyumvira no kugikemura
ja musaruko byafashe kuja hamwe tukaganira n'abandi tugasanga bega n'ishukuri nk'abantu abakenyezi ijana kugira bashobore kuronga ibyo bikoresho amezi atandatu twebwe byadufashe tugiye hamwe twashyizemo ku madorari amajana atanu mugabo tugiye turi benshi aho nuko byanayihuse tukenda kujya mbwa murumva n'abagore ijana amezi atandatu byerekana yuko tugiye hamwe hari uko twashobora kubigira hari n'ibyiyumviro twagize cyane cyane ashaka guhamagara abakenyezi ariko ibintu ingorane z'abakenyezi tuziyumvire twebwe nyine twirondere ingene dushobora kuzikiza ndabahe nk'akarorero by'ikintu ushobora kugira twaravuganye n'abo turi kumwe tutira twiyumvire twese abagore abakobwa aho turi yubwiye mu icyo gihe wowe nawe bigushigiye ukagenda mu butinya nk'uko babivuga ukagenda kurondera ijya pake y'iwawe urahora ucufata ipake imwe ushire ku ruhande imwe gusa niwaba wayiguze twebwe ngira turayigura nk'idorari imwe ucufata idorari imwe uyishyira ahantu ukwezi kumwe urumva ko amezi atandatu ubwira urashaka uruhande nawe uzowufasha ibyo umuntu ari abagwizatunga bahora bafasha babyiyumvira ari uwigurisha niyagurisha ashire ku ruhande yumvira ati aka kamwe ndagashiriye ngaha ba bandi baza kungurira za mezi atandatu hariho uburyo rero bwinshi dushobora kwiyumvira ibyo bintu tukagerageza tukaja hamwe murakoze cyane kandi kugira iki kiganiro ndahamagaye abandi bakenyezi babyibuke n'ikintu gikora ahantu kandi n'iby'abakenyezi bose abo nibo baduhamagaye mugabo turazi neza ko bishikira abakenyezi benshi bikagora kuvuga twubahuke tubivuge sibyo twigira n'iby'ubuzima hama n'abandi bumve rero ko icyo kintu ari ikintu cyiza imbere y'ibintu byose
none mu ishyirahamwe ryanyu murafise umugambi wo kuzokorana n'amashyirahamwe nk'aya muri kazoza kugira ngo ugwaruka abakenyezi abigeme nako abigeme bashobore kumva yuko bashigikiwe mu kiringo kitari gito kuko nk'amashyirahamwe nk'ayo tuvugana nayo arafise ubwoba yuko rimwe na rimwe barafashwa bigahagarara muba mufise umugambi wo kuzobandanya mukorana nabo cyangwa kubafasha kurondera ubundi buryo bwo kubandanya iki gikorwa cyo kubafashisha ibi bikoresho
ibyo tuze n'ibyo ibintu byo gufasha urabona ibintu nk'ibi ntawofasha ntufasha ntuwamufasha gufasha ni gufasha gutangura kumva iyo ngorane ahiye mugabo ukwiyumvira ingene dutora iyo ngorane tuzokwama tubikora nicyo kintu dusanga twaratakaje kenshi kuko tuguma duhinduka tuvuga ngo reka turabe udufasha mu bisanzwe ni uko ni nk'isanganya ibi ni ibintu bikomeye twama turinda kwama twiyumvira iki kintu kujya wiyumvira mbega nzofungura gute abana nzobagaburira iki iki kibazo kiza cya mbere iki ni ikibazo cya mbere kiza mu kujeha mu byo mu rugo kwiyumvira kuko n'umugore adahagaze ngo akomere mu rugo hari ibintu byinshi byononekara kuvuga rero ko ukumbajije yuko uvuga umenga nzoguma mfasha ugufasha gikuru sibyo biba byatanzwe ugufasha gikuru ni ukumenya kwiyumvira tugakanguka ukiyumvira icyo kintu ukagishyira imbere ni conscientisation sukutanga ibintu gutanga ibintu ntibifasha bituma umuntu arira amaboko ahubwo duhaguruke tuze kwame twibuka iki nicyo kintu cya mbere nimba ntabikoze gushika ubu uno munsi ntanguhe niyumvira uti mu byo ngira byose uko nabiharuye menye ko iki kiza mu bya mbere
Madame Aline Ndenzako turabashimiye cyane rwose ku bikorwa murimwo mu bikorwa muheruka gukora no kwakira buno butumire bw'iradishwa rya Amerika kugira ngo tuganire kuri iki kibazo
namwe murakoze cyane ko mwatuganirije murakoze cyane
muri iki gice cya gatatu tugiye kuganira n'umwe mu barundikazi bashobora gufashishwa n'izo mfashanyo zatanzwe n'iryo shyirahamwe FMV akaba agiye kutwiganira bimwe mu bibazo bahura nabyo nk'abarundikazi mu gihugu cy'u Rwanda turi kumwe na Martine Nisubire akaba ari umurundikazi aba mu gihugu cy'u Rwanda Martine kaze neza mu kiganiro muri isanga
ego oriane murakoze ndabashimiye
Martine tubwira muri make mbere yuko tuja mu bibazo cyangwa ibikorwa byo gufashishwa nk'abarundi bari mu gihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda bashitseyo ryari ubuzima bumeze gute ngaho mu Rwanda
ego oriane mu gihugu cy'u Rwanda nagishyitsemo kuvana muri 2013 gushika iki gihe ariko twasanze bitoroshe byoroshe n'undi mundi nyene kandi bikaba biri biri ari ingorane kuri bose eka umurundi kazi wese ari ngaha ibyo arabizi ko yasanze bitoroshe hano mu Rwanda
ni ukuvuga ubuzima bwo kwiga cyangwa bwo gukora si ibintu bisanzwe
ibintu bisanzwe Oriane kukubera kandi yo personnellement nari nsanzwe nk'umwefiniyere ariko ugashika ahangaha ukagenda ukazunguruka mu bitaro ukazunguruka mu mafarumasi mu madomene ukajya mu macentre de sante ukabaza ugasanga bakubwiye ukuntu kugira ngo bangaje umuntu ugasanga na mananiza bakakubwira ati natwebwe hariho nk'abanyarwanda kazi bacu baba bari kuriste bategereje nkaciye nk'imyaka itatu ine rero wewe umurundi kazi wowe uje kugira icuro nka kazi aca wumva yuko umengo yaba ari ikindi kintu umengo sinzi twasanze bitoroshe bakatubwira ko hari n'abandi bari kuriste datanze kwa
sande
bitoroshe na gato
hari ubundi buryo none mwashoboye guca mwiyumvira kwiyungunganya canke byabandanyije bigorana ku buryo ko kumbure ubu unye imfashanyo nk'izishiramwe za HCR nizo mwashobora kuzera nizo mwashobora kwizera ko zobafashisha mu buzima bwa misi yose
oh n'ibigeze bikunda n'ibigeze biboneka nk'uko tuko turabiganira nta mfashanyo yindi yigeze iboneka no muri HCR ikintu gusa twaba twarashimira HCR tugishika ngaha ni ukuntu yagerageje gukora ku bintu by'ubuvuzi ubuvuzi yaramukoze ko kamen turashima iya mbere ntibyakunda byaragorana kuko ubwo buvuzi nka twebwe turi mu karere ubwo buvuzi bateraga kubutanga muri Kigali rero bikagora ninge mushikayo ariko mu nyuma byarage biratorega inyishu gahoro gahoro none ubu byarageze ahantu ziba stable ubu hari hamwe identite ari ma ID iki gihe akoreshwa nka mituweli hano mu Rwanda nk'abandi banyarwanda bose ubwo rero byarabaye nka byabaye ku Barundi bose bari ngaha mu gihugu cy'u Rwanda hanyuma mu byerekeye ubundi byo kwifashisha Oriane biragoye sinzi ko none bigusigusha kuko deja ubuhi tuvuge wajuva mu byawe uba atahuvuga ngo urafite aho usoroma abari baje bapa mu kazi ka Burundi aha byashyitse badashobora kubona akazi ntitwashyitse mu kicu kubona akazi ikindi nacyo udafite akazi nyine wumva byose bigenda gutyo nta nicyo donc nta no kuvuga ngo ndafite umutahe reka ntagure ndandaza kubikubika uko kudandaza bisaba umutahe bigasaba no kuronka ikibanza cyo kudandaza urumva byabaye ibintu umuntu adaca ashobora kudandazamo ubwo nyine ni ukuri gushyikiriza biracagoranye ariko buhoro buhoro ndamaze kubona abarundikazi bari ngahe mu Rwanda bariko bariyungunganya bo nyine ubwabo biyungunga ngasana nk'umurundi kazi umwe arafite arorora inkoko nka zitatu zine mu rugo ibyo turabishimira Imana
bakagerageza gufashanya hagati yabo kumbure mu buryo buke bafise
kandi urazi Oriane kuva kera umurundi kazi umupfaso ni umumama mu rugo niwe yamye aronka ingorane kurusha umupapa mu bintu byo guhunga cyane mu bintu byo kutaba murabizi no mu rugo n'igihe buzima ari normal umubyeyi niwe yama umumama niwe yama ashi ingorane zose zigwa ko araba mu buzima umumama ari n'ukuntu byose bigwa ko ari mu rugo butunzi ari mu kugera indero z'abana ari mu kuzaba hirya no hino byose bimukoranira ko sinzi ko mubibona nsanze ziko muri ababyeyi ngira ngo murabizi ku mumama ntabwo ari mu byoroha kuko bimukoranira ko ugasanga niwe abanza guta umutwe kurusha nyirakwahubwo ni umupapa rero bigeze ku bapfasoni bigeze ku bagore usanga ngaha bigoranye cyane kuko yahora hiyo kumbure afite mu murima hajya agasoroma ubu akaba adafite aho asoroma umwana akamubaza iki akachaguma gwana kugira ngo umwana naje mu kesho mbi kitumye n'ubukene n'ibintu byinshi ohyane n'ibintu byinshi
ego birumvikana ko bitoroshe na gato ariko kandi turumva ko umaze igihe kitari gito ngaho mu gihugu cy'u Rwanda warashoboye kumbure kugira abagenzi kugerageza kwiyubaka kugerageza kuronka icyo woba urakora ubu muri iminsi ukora iki wifashisha gute hari abagenzi hari umuryango woba bagufasha kugira ngo nk'umukenyezi ushobore kubandanya ubuzima mu buryo bukorohera
ego twa imyaka nyine tumaze nayo ubundi ho umuntu ngira ngo kaba karabaye ni hamwe n'Imana igenda tuvuga tuti Imana ikombaniza guca icyanze gakomeza guca icyanze twararose umuryango ugasanga umuryango wowe ubura ahandi hantu ugasanga umuryango n'imburose ibihumbi icumi ugaca uguha bitatu ugashima ego kugira ibyo bitatu bindi kuko ameze bigutabara bikasuni kinini kikuba
ego nkuko twabyumvise mu nkuru mwashoboye gukorana na mugenzi wacu Pierre Claver ni nkuru kubufasha ishyirahamwe FFV riheruka kubafashisha excuse me imbere ya corona harabo ubufasha buke bwishyirahamwe hasera ariko corona ikiza cha corona kiraza kirahagarika ibintu bitari bike ibibazo byashoboye kuza inyuma yaho corona ije n'ubufasha nabuke muhora muronka muri hashe mutaburonse byagenze gute inyuma yaho corona ishikiye
byarabaye akahomera bunwa ni corona bivuga mu kirundi cacu n'ukuri aho dusigara turabana mu maso abanyarwanda ubwabo abaturage ubwabo bwabo byarabakozeko bobo bafite mu kigo aho basoroma uba bafite nk'umwe mu muryango akora undi adakora kumbure ariko bo bafite ukuntu babayeho hari ufite kudandaza ibintu ariko rero nshya wibaza kuri twebwe mu ruhande rw'abakazi bari hano muri icyo gihe cya corona rero n'abasangwa bo ngaha bo nyine ubwabo bagoye bakozwe ko nshya wibaza rero muri gihe cya twebwe babindikazi turi ngaha rero muri iki gihugu cy'u Rwanda byaradukoze ko cyane turarabana mu maso turabura ayo dushyira nayo tumira niko nabikubwira ariko mu nyuma turaronka ubufasha buvuye kuri FMV gahi muhanga n'ukuri twarabubonye hageze bwaradufashije kuva mbere hose budufasha kubyerekeye abana amashuri n'ayahandi biba byaragoranye
ego amashirahamwe y'abarundi uretse FMV nayo nyene yoba yarabituye yoba yarabegereye kugira ngo agerageze kubafasha turumva hariho na komite y'abarundi igerageza gufasha mu buryo butandukanye nayo nyene iragerageza
yaragerageje cyane turanayishimira turanashimira na Mezo Sharon yerko gukora igikorwa cyiza nayo nyene cyo kuri iyi mwaka ijitu mwaka utangiye waratanze bonani burema mu buryo bw'igitangaza reka rero tuvuge FMV yoyo ifite n'icyicaro hano turayishimiye cyane kuko twarayishimiye turanezerwa kuko yoyo yahora yita ku bana depuis yita ku bana ikaduha amakaye y'abana ikaduha iniforme z'abana ikaturihira amashuri y'abana bo muri primaire ni igikorwa gikuru cyane twahora dushima twahora kandi tufite ugasanga turatuje umutima kuko twaba tuzi ko FMV iri kurabikora ni ukuri n'abimana bamarayika imana yaturumbikiye
ego kandi twumva yuko bariko baragerageza uko bashoboye kose gukemura ikibazo gihambaye umukenyezi acamwe buri kwezi imihango abutinya nka barafashije gutanga ibikoresho by'isuku icyo gikogwa mwari muciteze mwacakiriye gute kumbure mwo bari namwe bwe mwa mwarabituye mubabwira icyo kibazo kuno cyifashe kugira ngo bagerageze kubafasha byagenze gute
oya ni twigeze kumenya icyo gikogwa n'icyaje gye harageze igihe ndakuga none gapa umugore yabyumviriye n'umugabo yabyumviriye nuko abiri kose ntacu bitwaye ariko ibintu nakoze ikintu atamuntu yari kwibaza ko cyokoreke muri ubu buryo ntacu twigeze tubabwira usanzwe uzi yani ko icyo kintu kigoye no kubwira uwo wawe muri kuba mu nzu ibintu kenshi biba mu ibanga ariko tujye tubona icyo kintu gikorwa ko bakabyiyumvira twaratangaye amenye tutangara gutangara k'umunezero k'umunezero kwacakiriye neza cyane haje hageze wibaze nawe ku kwezi tuvuge ugasanga mu nzu n'abantu nkaje yose asanye bahongera abantu batatu twabikoresha ugasanga hariho aho bazi gutisha igihumbi cyane amajana ndwi ugaca usanga rero hariho ibiri bikora cyo kimwe ugasanga hariho ukoresha nka bibiri ku kwezi unagakoresha imwe ku kwezi nka twebwe twakoresha nka bitanu ku kwezi urumva niba igugwa igihumbi bitanu ku kwezi igugwa amajana ndwi naho n'ibihumbi bitatu magana atanu uca wumva yuko yari ikintu kitoroshye kandi utegereza kugumiza k'umutima kuko ku kwezi kugumiza k'umutima ntibyoroshye kujya ntibyokorohera kujya kugutire kubwira umuntu ko ngurana nzogu hejo cyangwa hirya y'ejo nk'uko musaba agasukari nk'uko musaba ikiro cy'ibiharage oya biragoye cyane rero twarashimye cyane cya wibaza kandi ayo mafaranga atabukora utavuga ngo ku kwezi mfite robe n'ibiri na birindwi twarashimye cyane icyo kiyumviraho cyavuye barakoze ukuri kuko ntibabuze amezi abiri cyangwa atatu bakurira badutabara uko bifuza kandi babishima rwose kuko nk'abana b'abakobwa biragoye urashobora kuvuga ati njyewe sinshobora gukoresha bwa buryo bwavuye ku gihe uhiyane bwa kera bw'abasogokuru bacu bwa kera hariho ibintu batabagishobora barabikigiye gukoresha rero ugasanga umwana w'umukobwa ahari aciye ahagarika umutima ahagaritse umutima naho yohura n'umugabo ameze gute w'ikirara ugasanga aremeye amushyize mu ngeso mbi kugira ngo aronke icyo yogura iyo kope n'ukuri hari ibintu byakozwe ko twebwe tunatangara twese usaba ahubwo ko yaba imana ikomeze ibakoreshe n'ukuri bigumeho kandi bishikire n'abarundikazi bose bari mu ntara zitandukanye zo ngaho mu Rwanda
kumbure ku batabitegera ni byiza ko twodudurira ko tukavuga yuko nk'ivyo bihe bya kera turiko turavuga ni bihe bya bakoresha utuntu tudutambara ugasanga turagwajije abantu mu bihimba vyirondoka birakwiye yuko abantu benshi batabizi canke batavyiyumvira kumenya yuko ivyo bihe vya kera vyari bihe vyazana ibibazo byinshi mu bijanye n'amagara y'umukenyezi canke umwigeme ariko kandi uravuze n'ikibazo gihambaye cyane cy'ubushirashuzi buca buzanana n'uko kubura ibikoresho byiza ibikoresho bikenewe mu mihango mu butinya nka ku mwigeme icyo kibazo cyoco cyari cyifashe gute nk'ababyeyi nk'abakenyezi mu kibano mubibona uko abigeme bagira icyo kibazo cyo kutaronka ibyo bikoresho biba bimeze gute barabitura barabaganiriza canke ni ibintu cy'usanga baca baja muri ubwo bushirashuzi nyine ugasanga ibintu birayangana
yego cyane oyani kibera kubwira yuko umukenyezi mu rugo burya niwe byose bigwa ku ibaze hageze nk'icyo gihe ukwezi guheze umwana kuko uramusiva aba ari umwana muri kumwe w'umukobwa wawe ukaguma umukurikirana ukaca ubona rero harageze aha gusaba ngo mama mpakuteka udafite icyo gihe cyo kuyigura ndakubwije ukuri uriyari icyo kirabyo ucubira icyuya kuko abana b'iki gihe ntibashobora gusigurirwa nuko ku bwo gukoresha ibyo bitambara nawe biturwaje indwara ntashobora kumva ko wafata igitambaro ni nabyumva ibyo byo kubindika kuko twabakoresha ngo kubinda ku rubindo ntashobora kubyumva ibyo kubera igihe nyine bagezemo azi ko ateza akoresha serivisi ngo akotekse apfane icyo kintu nawe kimusigurira ntashobora gucumba rero byari bigoranye cyane ugacuhagarika umutima utwo noneho araje gusanga yasabye amafaranga ugahagarika umutima noneho araje guhura n'umuntu usanga tugira imana rero abana b'abakobwa bacu turi kumwe ngaha cyane cyane aho mperereye twari tugitabawe twari tukiri mu rugo kugerageza gukurikira imbero yabo n'ukuri bari bakituganiriza tukaganira twafata igihe kandi ibintu byaratwigishije ubu bikeragira ngo abantu ababyeyi ntibaganira n'abana b'abakobwa babo ariko ubu turabona ko hari ibiganiro hagati y'abana n'ababyeyi kandi ibyo turabishima cyane rero ubwunganizi bwaciye buza buradusamye n'ukuri buradusamye nyine nashaka kukubaza buradusamye kuko iyo stress iragabanutse kuko ubundi bwo wacubira icyuya ariko arayisasida urumva turabutariyeho stress badukuyeho gatoya
ego stress y'amezi atandatu ku gutuma utwe n'ukutaronka amahoro mu mutima
gukoresha imwe ku bakoresha bibiri nabo gukoresha kimwe yari hari n'abakoresha bibiri ku kwezi ntacyo amezi abiri cyangwa atatu aravuye umwanya hatucubaye
ni ikibazo kitoroshye cyane kandi birababaje ariko ni nayo mpamvu tugerageza kugira ibiganiro nk'ibi kugira ngo abantu bashobore kumva ibibazo nk'ibi by'umukenyezi n'umwigeme biratandukanye kenshi n'iby'umugabo kuko hari ibibazo by'ubukene ego ariko ubukene bwifatanyije n'iki kibazo nkoramutima ku mukenyezi n'umwigeme bibabi ari ibintu bitoroshye na gato kandi turabashimisha no kubona mufata kano kanya kuko kongera mukatubwira byinshi birengeye ku byo mwaganiriye mu nkuru twumvise na mugenzi wacu Pierre Clavier niyo nkuru kugira ngo benshi bashobore kumva ikibazo uko cyifashe cyane cyane ku bantu bari mu buhungiro nko ngaho mu gihugu cy'u Rwanda nari navuganye na Madame Janine Nzosaba ndamubaza kumbure bimwe mu byiyumviro byo gusubira mu gihugu bamwe baba bariko bariyumvira abo mugendana nabo iyo baciye mu bibazo nk'ibi gusubira mu gihugu ibyo bari bimwe mu bica mutangura kuganira canke ni ikintu gushika n'ubu bamwe babona yuko hataragera n'ubwo bari mu bibazo bitoroshe
niba ndakubwije ukuri baragipfuza benshi ariko gusa nuko babona yuko umengo ntibiragira ishusho umengo ntibiratibuka ariko kubyipfuza barabyipfuza ariko bakaba babona ko umengo ntibifite integuro nziza yabo bateza kubashikana muri icyo gihugu kandi hari ibyo umengo baracyangije ko umengo byokemuka hariho ibintu bikiri mu kifuri sinzi ko noneho bivuga bakibona ko bitaracamo narindiriye ko bicamo
ubu bari nko ku rwego rw'ishyirahamwe hasere ryo kubafasha gutegura urwo rugendo rwo gutaha canke ko bari ku bijyanye n'aho bazokwakirirwa bamaze gushika mu gihugu
deni baza ko ari mu rwego rwo kwakirwa mu gihugu niyo izo nzego zikoranye na cyane cyane kwakirwa mu gihugu
nicyo
kiri imbere
birumvikana cyane umutekano w'umuntu ubari ku mutima wiwe nizera ko ibibazo burimwo mu gihugu cy'u Rwanda bizogenda birakemurwa buke buke abashobora gutaha batahe abashobora kuronka ubuzima bwo kwiga no gukora no kwiyungunganya baburonke kuko ntibiba byoroshe ubuzima bwo mu buhungiro uko biri kose
yego cyane ntibyoroshe
yego Madame Martine nisubire turagushimiye cyane gose mukanya mwafashe ku kuganira n'ijwi rya Amerika kuri iki kibazo akajambo ka nyuma kumbure dusozera
murakoze cyane twagomba tubasaba nk'ubwo mukomeze ikiganiro nk'ibigene kugira nk'uko wari wagiye kubitubwira n'abandi bakorwe ku mutima biriyumvire ibintu byo gufasha wa mutima muntu w'ubuntu muri apfa mu Barundi ndabizi murapfa mu Barundi mugendeka akagirinde hoya iyo mutima uracariho niko karanga k'Abarundi murakoze kugira ngo bikomeze n'abandi babyumve noneho bashikire n'abandi bari mu ntara zitandukanye turabashimiye
aho niyo turangirije ikiganiro muri sangacu uyu munsi. Turabashimiye mwese mwaduteza amatwi, mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mugire umunsi mwiza mwese.